Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Mu Burundi abanyagihugu barenga muriyo numwe nibo babangamiwe n'inzara muri kino gihe kubwo ibiharuro bitangwa n'ugwego mpuzamakungu ruraba ibijyanye no gufungura, ariko umukuru w'igihugu cy'u Burundi wewe sikabibona mbere aherutse kuvuga ko atamurundi numwe ahanzwe n'inzara mu gihugu. Mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 10 mukakaro mu 2021 tugaruka ku biharuro bitangwa n'amashyirahamwe mpuzamakungu kuri icyo kibazo cyo gufungura mu gihugu gishigwa mu bikenye kurusha ibindi ku isi. Emile Nibasumba nije turi kumwe. Kaze mu kiganiro cy'urunani rw'ibimenyesha makuru RPA Inzamba na Renaissance haraheze indwi irenga hari ku wa mbere mukakaro. Uburundi bwari ko buhimbaza imyaka 59 iheze bwikukiye, aho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuga ko atamunyagihugu agifise ingorane y'inzara mu Burundi.
Ni murabe ingere twihaye intumbero yo kugwanya inzara, none no munsi mu Burundi akaba atamuntu n'umwe avuga ati ndashonje. Narababwiye nti umuntu wose ushobora gutegereza kuronka icyurya umupfukuronka amahera. Abarimye ibigori uwo mwaka murazi ingere byagenze, musigaye muvyita amahera ubu ntimukivyita ibigori. None rero uwo wose n'umutahe nivyo turiko turibonera ko bishoboka.
Ariko rero ivyegeranyo bitangwa n'amashirahamwe mpuzamakungu atandukanye vyerekana ko abarundi batari bake bagihanzwe n'inzara mu gihugu. Ivyashikirijwe na Integrated Food Security Phase Classification tubishikirizwa na Vanessa Muhiteka.
Hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwa gatanu muri uyu mwaka w'2021 abarundi barenga umuriyoni baratewe na kigoyi mu gihugu biturutse ku myuzurira no gusubira inyuma ku butunzi bw'igihugu. Nk'uko biri mu matohoza y'ikigo The Integrated Food Security Phase Classification IPC mu majambo avunaguye, kiraba ibijanye no kwikenura mu bijanye n'ifungurwa. Muri aya mezi abiri abarundi 107 bashizwe mu mugwi w'abantu bakenewe gufashwa vyihutigwa, mu gihe abarenga ku muriyoni 1,507 ni kuvuga ibice 13% vy'abarundi bari mu bukene budasanzwe. Ivyo ngo hanini bikaba vyaturutse ku bukene bw'amazi vyatumye umwimbu uba muke. Ayo matohoza ya The Integrated Food Security Phase Classification arerekana ko umwuzurira wahungabanyije ibikorwa vyabera ku nkengera y'ikiyaga ca Tanganyika. Hakiyongera ko ingingo ruhasha zo kwikingira ikiza ca COVID-19 zatumye imipaka yugagwa, maze ibijanye n'urudandazwa birasubira inyuma. Ico cegeranyo cerekana ko mu gice ca kabiri cirima co kuva mu kwezi kwa gatandatu gushika mu kw'icenda uyu mwaka abarundi bishwe na kigoyi bazova ku muriyoni 1,061 baje ku muriyoni 1,4 by'abarundi.
Ubwo rwego IPC rusaba ko abo barenga umuriyoni 1 babangamiwe n'inzara kurusha abandi bofashishwa vyihuta imfungurwa canke amafaranga yo kugura izo mfungurwa mu ntumbero yo kubakingira. Ikiganiro ku isoko kikaba kigarukiye aha. Mwese mwaduteza abiri turabashimiye, twongera tubike banura. Mwari kumwe na Emile Nibasumba, naho ubutaha.
Cari ikiganiro ku isoko.